Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Adi na Imana. Ntabwo FPR yakwinjira mu gihugu, FPR ntabwo ishaka abanyapolitiki bavuga, FPR irashaka abanyapolitiki bagomba kujya mu kwaha kwayo.
Uwo ni Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Mberakuri, avuga ku kunanirwa kwa Padiri Thomas Nahimana, umuyobozi w'ishyaka Ishema, kugera mu Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze DM, mwaramutse neza mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Igisagara cha Yellow River nicho gisagara gisigayemo intambara muri Sudani y'umanuko. Icho gisagara giharugwamo abanyagihugu bashika ku 100,000 na yabashika ku 150,000 barahunze. Abanyagihugu bahungiye mu gihugu cy'Uganda bamenyesha ko abatari bake banyururijwe muri ico gisagara, abandi bagahohotererwa ubuzima. Abo banyagihugu bavuga kandi ko mu kwezi kw'indwi abashoferi b'amamoto bashika kuri 75 bafashwe n'abasirikare ba leta. Muri abo 25 nibo bonyene barekuwe, abandi akabata wamenye irengero ryabo. Igisagara cha Yellow River kikaba kitigeze gica mu ntambara ya Sudan, mu ntambara Sudani y'umanuko yahitiyemwo. Intambara yari yatanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2013, yamara intambara zadutse mu minsi iheze mu ntara zihana urubibe n'ico gisagara hagati y'abasirikare bashikiye President Salva Kiir n'abashikiye Riek Machar, yahoze ari cegera ca mbere zikaba zaragisinzikaje. Mundwi iheze umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yatangaje ko inteko zijejwe kugarukana amahoro muri ico gihugu zisanzwe ziri atabikoresho bikwiye zifise byo gukingira abanyagihugu. Ni mu gihe Adam Dieng, umuhanuzi mukuru, umuhanuzi adasanzwe wa ONU kubijanye n'ivyihonyabwoko, agabisha ko hashobora kwaduka ihonyabwoko aho muri Sudani y'umanuko. Donald Trump aheruka gutogwa ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'imyaka 4 iri imbere. Yagenye abakenyezi babiri ba mbere bazomufasha kurongora igihugu. Nikki Haley yahora arongoye Leta ya Carolina y'ubumanuko yagenywe guserukira Amerika muri ONU. Uwo mukenyezi afise imyaka 44, akaba ari umwimukira yaje aturuka mu gihugu cy'Ubuhindi. Yari amaze ibiringo bibiri ayobora Leta ya Carolina y'ubumanuko. Yamara Haley bivugwa ko ata byinshi azi mu bijyanye n'imigenderanire n'amakungu. Uwundi yagenywe ni Betsy DeVos, umukibanza cy'umushikiranganji w'indero. DeVos aturuka muri Leta ya Michigan, akaba yararongoye kandi ishyirahamwe ryitaho abana mu bijyanye no kubarondera imfashanyo yo kwiga mu mashuri y'abikorera utwabo. Abo bakenyezi icyo kimwe n'abandi bamaze kugenwa bakazobanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka. Umutegetsi mukuru muri Iran, Ayatollah Al-Khamenei, aragabisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko azoyigwanya ari hamwe ihirahiye igasubizaho ibihano, ibindi bihano by'imyaka 10 kuri Iran. Khamenei ye ntiyatomoye neza icyo azokora. Yamara kuri uyu wa gatatu mu itangazo yasohoreye kuri televiziyo yagabishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Iran itazovyihanganira. Iyo gabishwa risohotse inyuma y'iminsi mike inama nshingamateka ya Amerika isohoye itegeko ryo gusubizaho irijyanye n'ibihano kuri Iran by'imyaka 10. Ijya hahora rikaba rizoherana n'uyu mwaka. Iryo tangazo kandi ritegerezwa murambabarira ritegereza kwemezwa n'inama nkenguzamateka rigaheza rigategwa ko igikumu na President Barack Obama. Mwamenya ko ivyo bihano bijanye no kubuza amashirahamwe yabikorera utwabo gushira imitahe yabo muri Iran, na cyane cyane kubijanye n'ihinguriro rya petrol. Iryo tegeko rikaba ryarafata kandi igihugu cya Libya, yamara ko gace kakaba kaciye gakugwamo ricemezwa mu mwaka w'1996. Amerika imenyesha ko ibihano biri muri iryo tegeko bitandukanye n'ivyari byaremejwe kubijanye n'amasezerano Irani yagiranye n'ibihugu bitanu kwikoreshwa ry'ivyuka vya nuclear. Irani yo yemeza ko yagabanije cyane ibikorwa yakoreshamo nuclear, ikavuga ko ivyo bihano byoba bije kurenga kuri ayo masezerano. Igisirikare cha Iraki chatangaje ko kiza chaki kujigisagara chose cha Mosul, kandi ko izo vyatumye imihora yahora ikoreshwa n'abagwanyi b'abajihadiste ba leta ya Kiislam yugara. Ivyo vyatangajwe mu gihe hari ikindi gitero cyakozwe n'indege z'indwano za leta z'umwe za Amerika cyabereye ahari ikiraro kigana mu gisagara cha Tigris River aho mu gisagara cha Mosul kuva itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10. Igisagara cha Mosul kirangwamo intambara zo kutuza leta ya Kiislam isanzwe yari igaruriye ico gisagara haraheze kiringo cy'imyaka 2 n'igice. Ishiramwe mpuzamakungu rimenyesha ko abanyagihugu bashika ku 168 bamaze guhunga izo ntambara.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Padiri Thomas Nahimana uyobora ishyaka Ishema rikorera hanze y'u Rwanda n'abandi banyapolitike bari kumwe bimwe uburenganzira bwo kurira indege yari kubavana i Nairobi muri Kenya ibatwaye i Kigali mu Rwanda. Padiri Thomas Nahimana nabo bari kumwe bavuga ko icyo cyemezo gishobora kuba cyafashwe na leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Chaste Gahunde ushinzwe itangazamakuru mu ishyaka Ishema amubaza uko byagendekeye umuyobozi we Thomas Nahimana.
Twagiye kuri ambasada aho ngadahera nko ku mukandida Nahimana Thomas ya niwe baheraho cyane kuko abandi bo nta n'ikibazo babagizeho. Babahise bamuhaba yagiye kuri ambasade afite ibintu bibiri. Icya mbere kwari kubasaba visa yo kujya mu Rwanda nk'umufaransa. Icya kabiri cyari ugusaba ko bamuhindurira pasiporo ye nk'umunyarwanda kugira ngo iyo pasiporo nyine abashe kuyigenderaho. Ibyo ngibyo mu by'ukuri visa nk'uko musanzwe mubizi ubundi visa uko bajya bavuga u Rwanda ubundi ni igihugu cyihutisha cyane ibintu byo gutanga visa, ariko twabonye bitinze tubonye bitangiye gutinda tugira akabazo cyane cyane ko twari dufite izindi ngendo zo kujyamo. Icyo gihe pasiporo yavuyeyo twayivanye twayisabye ko bayidusubiza, baratubwira ati mure mufashe pasiporo nabo twaba bloka kuyikorera izindi ngendo muri gukora, ariko nimara kubona igisubizo gikurikije Kigali tuzabahamagara umuze tubahe visa nta kibazo. Hagati aho ngaho kugerekeranye na pasiporo y'u Rwanda yo baravuze ngo mbese ngo kubera iki mushaka kuyikurumuvera pasiporo y'u Rwanda. Turavuga tuti nyine kubera ko tugiye mu Rwanda tugira ngo tuzasange byararangiye bizihute. Baduha igipapuro cyerekana nyine ko iyo pasiporo tuyibahaye. Icyo gipapuro rero cyerekana ko uri umunyarwanda kandi nta kindi. Ibindi byo byerekeranye n'andi mavisa ya visa nabyo ndereka twe kubijyamo nonaha, ariko nk'umunyarwanda ugiye mu Rwanda kandi akafite pasiporo nyine bagiye kurunuvera nta mpamvu yo kuvuga ngo ntabwo twagomba kujya mu Rwanda.
Ariko rero birumvikana yuko mudafite pasiporo mutafite na visa.
Visa Thomas, ikibazo cya visa ndakubwira ko ari kitariho. Aba bivuga nyine nuko bashaka kubyumvikana cyangwa ntabwo kiriho. Visa kiriya gihugu u Rwanda rwatwinye visa mu Rwanda, ariko hari ubundi buryo bwo kwinjira muri kiriya gihugu. Hari ama visa ya East Africa. Iyo visa ya East Africa yemerera umuntu kwinjira mu bihugu byose. None se twinjiye muri Kenya tudafite ibyangombwa.
Mufite visa
muri Kenya tufite ibyangombwa, ariko dufite n'uburenganzira bwo kujya mu Rwanda. Nta kibazo cyari gihari, ndetse no kugera tumaze gukora check-in i Nairobi nta kibazo cyabaye kugeza ku munota wa nyuma. Ahubwo ikibazo cyavutse babonye koko tugiye kwinjira, cyane cyane ko bo bari bazi ko tudashobora kuza ko nyamabanga n'ibintu twari twagiye tubabwira. Nuko ku minota wa nyuma nibwo ordre yaturutse i Kigali ivuga yuko umuntu adashobora gukandagira ku butaka bw'u Rwanda.
Mufite visa ya Kenya?
Dufite visa ya East Africa.
Iyo ntayibaho.
Hari visa ya East Africa, visa ya East African Community to Makamirindi itanga uburenganzira bwo kugenda mu bihugu bitatu u Rwanda, Uganda na Kenya. Iyo visa ibaho.
Iyo ni visa y'abamukerarugendo, ntabwo ari visa y'abanyapolitiki.
Ikibazo ni ukumenya ngo tugiye mu banyapolitiki se ngone niki kitubiye niki kitugira abanyapolitiki ishyaka ryacu ishema ry'u Rwanda urebye mu gitabo cyanditse mu mashyaka warisangamo kuvuga ngo turi organisation politique ni informel ntago biri formel niyo mpamvu twatugiye mu Rwanda ariko tugiye mu Rwanda nk'abanyarwanda ngo tugiye mu Rwanda nk'abantu bafite titre politique ku ishyaka ryacu n'iraba politiki ishyaka ryaba politiki ryamaze kwandikwa ntabwo numva rero ko mushobora kuvuga ngo abana abanyapolitiki ese ubundi nyuma yo mbere yo kuba umunyapolitiki ntuburi umunyarwanda
Ariko rero prezida w'ishyaka ryanyu we yarabitangaje ku mugaragaro yuko ari kandida prezida mu mwaka utaha ubwo rero n'ukuvuga ko ari umunyapolitike
ibyo biratandukanye cyane Thomas kubera yuko kugira ngo abe umunyapolitike nibyo nicyo niyo intention ariko ntaraba we kuko azemererwa kuba umukandida icyo gihe nikigera bakamwemerera n'uyu munsi se ubu abantu banze kwinjira mu gihugu se urumva ibyo bintu bizagera he ishyaka rya politiki riri ishyaka umuntu umunyapolitiki wemewe igihe afite institution politique akoreramo mu gihe ishyaka ishema ry'u Rwanda ritarandikwa niyo mpamvu tuvuga ngo tuva kubyandika hari ikibazo nyine ntushobora kuvuga ngo ufite ishyaka rya politiki kandi ritarandikwa
ubu mugiye gukora iki se none
kumva nyine ko bitandukanye
ubu noneho igisigaye mugiye gukora ni iki
twebwe nk'abanyarwanda kandi bagiye mu Rwanda bifuza kujya mu Rwanda biranatangaje dayeri kubona igihugu kirirwa gihamagara abantu ngo nibatahe nyamara cyabona abatashye kikabakumira twafashe icyemezo cyo kuguma muri transit turakora greve yo kuguma muri transit kugeza igihe iki kibazo kirasobanukirwa
bwana Gahunde Chaste ndabashimiye cyane
murakoze cyane murakoze Thomas
Radio Ijwi rya Amerika yagerageje guhamagara umuvugizi w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bwana Yves Butera kugira ngo twumve niba hari icyo bavuga ku byo uruhande rwa Nahimana rubarega bwana Butera avuga ko ntacyo yabivugaho hagataho mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na bwana Bernard Ntaganda uyobora ishyaka pesi mbera kuri ritemewe na leta mu Rwanda amubaza icyo atekereza kukunanirwa kwa bwana Thomas Nahimana kugera I Kigali mu Rwanda
Maitre Bernard Ntaganda mu ishyaka ryanyu PS imbera kuri mwari mwiteze mute itahuka rya padri Thomas Nahimana w'ishyaka ishema mu ruhando rw'abanyapolitiki imbere mu gihugu
ntabwo byadutangaje kuko ikigaragara nuko FPR yafunze urubuga rwa politiki nka politiki rero padiri Nahimana birumvikana ko ntabwo FPR yakwinjira mu gihugu FPR ntabwo ishaka abanyapolitiki bavuga FPR irashaka abanyapolitiki bagomba kujya mu kwaha kwanyu nka Nahimana rero ukurikije ubutumwa atanga ukurikije ishyaka ishema pati ntabwo bose bakwemera kwinjira mu Rwanda FPR irashaka kwinjira mu Rwanda wa baturage batagira ubwoba bwo kwishima waba izakomeza igahonyora bavuge nk'uko tumerewe mu Rwanda
mukumva se ko aramutse yinjiye mu Rwanda hari icyo byahindura mu rubuga rwa politiki imbere mu gihugu
byahinduka cyane urabona ko amajwi agerageza kuvuga uko ubutegetsi bwa FPR bumeze mu Rwanda aracyari make cyane tugomba rero nka Padiri Nahimana kuvuga bonzi ufite ubushobozi ureba kure rwose hari byinshi byari guhinduka ni ukubaho ko yari kuza aje kudutera ingabo mu bitugu ariko ntabwo adacitse intege nizere ko nawe adacitse intege nizere kandi ko n'abanyarwanda bamushyigikiye cyane cyane abari hanze ko batagomba gucika intege erega demokarasi iharanirwa ntabwo FPR izayituzanira ku meza ntabwo FPR izakuzanira ku isahani izayiharanira kabone n'iyo hagira ababa imitamo njye narabyiyemeje gutanga igitamo
hari bamwe mu basesengura politiki y'u Rwanda Maitre Ntaganda basanga ko padiri Thomas Nahimana aramutse yinjiye mu Rwanda ko yagira ikibazo nk'icyo madamu Victoire Umuhoza Ingabire w'ishyaka rya FDU inkingi yahuye nacyo no kuvuga kuburanishwa agafungwa mubibona mute mwe
birashoboka nk'uko bitashoboka ariko icyangombwa ni uko yagomba kuza mu Rwanda bakamufunga bikaba nabyo bigaragara ko binagaragara neza ko FPR idashaka abanyapolitike nyabo batavuga rumwe nayo twarafunze bafungurwa hari n'abandi bagifunze ibyo rero ntabwo byatubuza gukomeza ugamba mu ruhando rw'umukeka rwo guharanira uburenganzira bwacu bwo kwerekana ibibi ya FPR yo mu Rwanda. Ntabwo tuzakomeza gusingiza FPR, igomba kwemera ko hari ibyiza gukura ariko n'ibibikora tugomba kubivuga kandi tukabivuga twembi.
Birumvikana nk'umunyapolitiki Maitre Ntaganda, amatora ya perezida mu Rwanda n'umwaka utaha. Mu ishyaka ryanyu PS imbera kuri ubu muhagaze mute mu gihugu mu kwitegura umwaka utaha?
Kuri PS imbera kuri turabona ibintu bica amarenga, ariko bica amarenga amarenga atari meza. Nk'ubu ntangiye gukurikiranwaho ibyaha birasobanutse, ni ibyaha ubona bishingiye ku mpamvu za politiki. Bwana Kerekezi, ndashaka kukubwira ko kuva ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu, ubu nitaba buri wa gatanu pari bambaza ibibazo bidasobanutse, nkagenda nkasinya nkahirirwa nkataha. Ariko ibyo bakora ni bwa buryo kugira ngo bambuze uburyo bateshe umuntu umurongo, mbese batere ubwoba abatavuga rumwe na leta ya Kigali. Ikigaragara rero nuko FPR nk'uko yabinkoreye mu mwaka w'2010 ntabwo ishaka ko ngira uruhare muri aya matora ya 2017. Birumvikana hari ishyaka PS imbera kuri, hari Maitre Ntaganda Bernard perezida fondateri wayo. FPR itinya iryo shyaka, kandi ikitinye PS imbera kuri nuko tuyikubita ahayibabaza.
Ndabashimiye cyane. Maitre Bernard Ntaganda ni umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri, tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu mu Burundi ivuga ko yiteguye gukorana neza n'abahanga batatu bashya bemejwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye bazabashinzwe gushakisha no gucukumbura ukuri ku bagize uruhare mu bwicanyi n'iyicarubozo byakorewe abaturage mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015. Ibyo Bwana Jean Baptiste Baribonekeza uyobora iyo komisiyo yabivuze mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ukorera Arusha mu gihugu cya Tanzania.
Atani iminsi ibiri irahera umukuru w'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu agenya abahinga batatu kugira ngo bazokore amatohoza yingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyafunyo y'Igifaransa watangaje ko uzokwakirana ugweze abo bahinga. Jean Baptiste Baribonekeza atwara uwo mugwi CNIDH amenyesha ko atari abahinga ba mbere baba abo mu gihugu canke abaoni bazoba bakoranye n'uwo mugwi w'igihugu.
Twebwe turiteguye nk'uko n'abandi bahinga basanzwe bakurikirana vy'agateka kazi na muntu mu Burundi twari tumaze gukorana n'abandi twitegurira gukorana nabo. Turarindiriye kugira ngo twumvirize programme bahana na leta, hanyuma iyo programme maze gushingwa bagategura kugendera Burundi canke bakifuza ko tuvugana kugira ngo tubereke ivyo twabonye n'ingenzi tubibona tuzoterera kugira ngo ico gikorwa kishobe kugenda neza mu ntumbero yo kubandanya dusimbataza gatya kazi na muntu.
Kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze w'2015 hadutse njyane za politike mu Burundi, haramaze gukogwa ivyegeranyo vyinshi vyaba ivyakozwe n'amashamwe canke imigwi y'agateka kazi na muntu yo mu gihugu canke mvama kungu. Ibitari bike muri byo vyegeranyo vyariyamirijwe na leta y'u Burundi. Haraba n'imyerekano yo kubitera ivyatsi yatunganijwe n'inzego za leta kuko kubwabo ivyo vyegeranyo bihengamye. Ahari mu nama yarusha muri Tanzania, umukuru w'umugwi w'igihugu jeje ugateka kazi na muntu avuga ko nubwo biruko ivyinshi muri byo vyegeranyo birimo ukuri.
Iyo hariho abantu bishwe hanyuma umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, iyo hari abantu banyurujwe umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, aba sindikajwe ubuzima nabo ushobora gusanga kumure badatekaniwe naho umuntu atabazi neza ico bafise ku mutima. Ikindi rogi hagaretse amaraso harimwo ikibazo cuko hariho abantu benshi koko bafunzwe batashobora kuburanishwa ngo bamenye ubwo bacibe ubwo ari gwo cagasanga imanza zatevye cyane. Umukuvuga rero harimwo ukuri kutari guke kugenda kurashikirizwa hirya no hino. Igihambaye nuko abantu bukwirinda impari kuko impari biraboneka yuko atakintu bizodufasha mu guteza imbere gatya kazi na muntu. Ikindi nuko abantu bukwirinda gushikuza canke gucivutu, hanyuma cane cane tugakorana twese igihugu, inzego z'ubutungane, inzego z'umutekano, inzego za politiki, twese tugakora kugira ngo ivyo bintu byose bavuga muri byo vyegeranyo turabe tubisuzume turabe ko ari byo hanyuma aho dusanze ari byo turondere inyishu zibereye zishobora gutangwa aho dusanze atari byo naho je ndabifatanira nk'ukugabisha ni kuvuga harya bavuga bati umuntu akuraba cyane akakutera kwikwiza
abo bahinga bashasha batatu bigisata cawo ni kijejo gateka kazi na muntu baje bakurikira abandi batatu baheruka kwirukanwa na leta y'u Burundi kubera icegeranyo bashize habona shavuze ko mu Burundi hashobora kuba iho nyabwoko ubu ntibemerewe no kuhawonyoza ikirenge Jean Baptiste baribonekeza asaba leta y'u Burundi kwicarana bidateje na ONU kugira ngo imigenderanire ntitosekare
izo ni ingingo za leta twibwe tudafise ko ububasha mugabo nibaza ko si ibintu bishika kenshi iyo haje kigaranye hakijya gituma abantu kumbure bikekana canke bakibaza bati kigaranye ntikirimwo ukuri twibaza yuko atari cyo cyotuma ubucuti igihugu cy'u Burundi nako gisanzwe gifitaniye n'ishyira nkuza makungu oni we butosekara twibaza ko igihambaye ari uko abantu bo kwemera bakicara bakaganira bakarabira hamwe ibiri muri ivyo vyegeranyo mu ntumbero yo gutahura kumwe ubutumwa uba buri mu raporo be nayo
itangazo rya ONU rivuga ko uwo mugwi w'abahinga batatu bigenga urongowe n'umunya Algeria Fatsa Ugerguz ofise igikorwa cyo gutohoza kubyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi mu kirengo cy'umwaka kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze w'2015 uzotanga icegeranyo cawo mu kwezi kw'indwi umwaka uza w'2017 Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro cy'ubuzima cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
Mwiriwe neza mwese muduteze amatwi muri kino kiganiro cereke amagara y'abantu no musi turaganira ku kuntu ibikorwa byo kugwanya umugera wa sida ku isi byifashe Icegeranyo giheruka gusohoka kuvyerekeye amagara y'abantu ku isi cerekana ko muri iki gihe hari igitigiri cya mbere kinini cy'abantu bagenda bavugwa ivyo bigatuma igitigiri cy'abitaba imana bitewe n'indwara ziterwa n'umugera wa sida igabanuka ico cegeranyo kivuga ko abantu barenga umuriyoni bitavye umuremyi bivuye ku ndwara ziva ku kugwara umugera wa sida mu mwaka uheze ariko muri iki gihe nyene haciye imyaka 10 abitavye umuremyi bangana n'igitigiri nk'ico inshuro zibiri Ibiro byishira mu muzamakungu ONU bijejwe kugwanya indwara ya sida ONU sida mu mfunyafunyo y'igifaransa bivuga ko ico gitigiri cyagabanutse kubera abantu imiliyoni 18 n'ibice bibiri basigaye bafise uburyo bwo kuronswa imiti yo gupfupfaza sida ARV mu mfunyafunyo y'igifaransa iryo shiramwe rivuga kandi ko ibikorwa byo gushikira abantu imiliyoni 30 kugeza mu mwaka w'2020 biriko bigenda neza ku isi Peter Guys Umuyobozi mukuru wa ONU SIDA mu biro bijejwe imigambi n'ibikorwa abwira ijwi rya Amerika kwiyo ngwara ishobora kurandurwa burundu ingufu n'uburyo bishizwe mu migambi yo kuyirinda no kuyivura muri iki gihe ONU SIDA ifise amafaranga angana n'imiliyaridi 19 yo kugwanya ingwara ya SIDA ku mwaka ONU SIDA igereranya ko izokenera ayangana n'imiliyaridi 26 buri mwaka Mu myaka indwi ikurikira mu ntumbero yo kuba baranduranye n'imizi ikiza cya sida mu mwaka w'2030 akarere ko hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara muri Afrika kabandanye kugira ibitigiri binini by'abagendana umugera wa sida guys avuga ko abakobwa bageze mu rugero rw'abakenyezi muri ako karere niho bagiramiye cyane no kwandura umugera utera indwara ya sida Guys avuga ko hari bimenyetso biri muri iki cegeranyo vyerekana ko igitigiri cy'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 arico kinini cyane kurusha iyindi migu y'abantu bashasha bari muri iyo myaka nyene aho hamwe hamwe vyerekana ko abagira kuri 90% by'abandi iyo ngwara ari abakobwa Giza avuga ko abana b'abakobwa usanga batanazi ko bagendana uwo mugera kubw'ivyo ntibivuza rero bakayanduza abandi Ico cegeranyo gisanga hari abantu bangana n'imiliyoni 37 bagendana umugera wa sida ku isi muri bo imiliyoni 2 n'igice kimwe bayanduye mu mwaka w'2015 ico cegeranyo kivuga kandi ko ibitigiri by'abantu bakuze bitagabanutse mu mwaka w'2010 ariko ko ibitigiri by'abana banduye cyagabanutse inshuro 50% kuva mu mwaka w'2010. Yamara nubwo havuga ko igitigiri cy'abitaba imana bivuye ku ngwara zitegwa no mugera wa sida cyagabanutse ku isi, ico kiza ruhonya nganda kirabandanya kugwirirana mu Burundi. Ejo ku munsi wa gatatu, Richard Manirakiza icegera cy'urongoye Penelès umugambi w'igihugu werekeye kugwanya ikiza sida, avuga ko ingwara itagabanutse kandi ko bipfuza gukorana n'amaradiyo mu gukangurira abantu gutahura kwiyo ngwara yica. Ivyo yabivuze mu ruganda rwo gusaba abamenyesha makuru gufasha muri ico gikogwa. Dutega amatwi aho yashikirije imigwi y'abantu bageramiwe gusumba abandi, bakaba bifuza ko abamenyesha makuru bo bafasha kubashikira.
Naye imigwi yaremwe gusumba yindi twifuza ko bo dufasha gushikira ni migwi y'abadandaza umubiri, ko abo bari mu migwi bandura gusumba abandi ni migwi y'aba kuzi bitsina babisangiye abo nabo nyene baragira mu gusumba abandi, biri mu migwi y'abakora umwuga w'uburovyi abo nabo nyene bari mu bagira mu gusumba abandi, bari mu migwi y'abafata ingendo ndende bari kure ya miryango yabo aho tutambwi Faransa travailleurs saisonniers canke ariko ari uniforme, abantu bagira mu gusumba abandi kandi bari mu migwi y'abandi bantu tuzi tubana mu makarti aho dutuye, hari abanywa ibiyayura mutwe baziteye mu nshinge canke babinyoye nk'itabi.
Icegeranyo ngereranyo gitangwa n'ikigo Penelès kivuga ko abarundi bagera 291,668 bamenyekanye ko bagendana umugera wa sida muri uno mwaka w'2016 kandi bakeneye imiti yo gupfupfahaza ARV. Ni mu gihe mu mwaka w'2015 haharugwa 299,633.
Tuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Rosine Munezero yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Muri make ayavugwa hirya no hino ku isi, gisagara cha Yeriva nico gisagara gisigayemo intambara muri Sudani y'umanuko. Ico gisagara giharugwamwo abanyagihugu bashika ku 100,000 nayo abashika ku 150,000 bakaba barahunze. Abanyagihugu bahungiye mu gihugu kibanye cy'Uganda bamenyesha ko abatari bake banyururijwe muri ico gisagara, abandi bagahohoterwa ubuzima. Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'imyaka iniri imbere, yagenye abakenyezi babiri ba mbere bazomufasha kurongora igihugu. Nikki Haley yahora arongoye Leta ya Caroline y'umanuko yagenywe guserukira Amerika muri ONU, uwundi yagenywe ni Betsy DeVos mu kiwanza cy'umushikiranganji w'indero. Umutegetsi mukuru muri Iran Ayatollah Ali Khamenei aragabisha Leta Zunze za Amerika ko azoyigwanya igihe ari hamwe ihirahiye igasubizaho ibihano ibindi bihano by'imyaka 10 kuri Iran. Khamenei ntiyatomoye neza icyo azokora, yamara kuri wa gatatu mu itangazo yasohoreye kuri televiziyo yagabishije Leta Zunze za Amerika ko Iran itazovyihanganira. Igisirikare cha Iraq cyatangaje ko kiza cyakikuje igisagara cyose cha Mosul, kandi ko ivyo byatumye imihora yahora ikoreshwa n'abagwanyi b'abajihadiste ba Leta ya Kiislam yugara. Ivyo vyatangajwe mu gihe hari ikindi gitero cyakozwe n'indege z'ingwano za Leta Zunze za Amerika cabereye ahari ikiraro kigana mu gisagara cha Tigris River aho mu gisagara cha Mosul.
Juti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejweho na Rosine Munezero, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.